twere kubitwerekeye nk'igihugu cy'Uburundi cya gihambaye cyane nuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu yaheze uno munsi yashoboye kudukura ko za nteko bari bemeje kuzorungika mu Burundi mu kwezi guheze mvuga yuko akanama karaba amahoro n'umutekano muri kibano cya Afurika kari kavuze yuko kazorungika ko burundwa inteko z'ibihumbi bitanu mu gihugu cy'u Burundi bise maprobu rero twuva kuva mu ntango twari twabonye ko abarundi batabyifuza bikaba byagaragaye mu ntuze mu myerekano yagira aba mu gihugu no mu nama nshingamateka na mpuzamateka byateranye hamwe rero n'igihe nyine byasize naho leta ivuga ati ko abanyagihugu n'abaserukira batabyemera nta kundi leta yabyishyira twarabishyikirije abaraba komisiyo ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afurika tuti iyo ngingo ntabwo yashoboye kugira kuronka novuga gushyigikirwa n'abanyagihugu rero natwe ntibyemera hama rero mugabo bobo barabananje bashaka ko iyo ngingo nyine ishyigikirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu y'akanama kaje amahoro n'umutekano ngo ku rwego rw'abakuru b'ibihugu yabaye itariki 19 z'ukwezi nyine tuko turarangiza bavuze neza yuko izo nteko zidashoboka ko ari inteko zishobora kuba gusobanura zikoresheje ibyo zitari zigamije gukora kuko ziba zije kugira guhungabanya ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi.
Amatwi yadusomera hariho icyumviro cyashikirijwe n'abategetsi b'ishyirahamwe mpuzabakungu ikanishyirahamwe rya Afurika bavuga ko bazorungika intumwa zo mu rwego rwo hejuru cyane rwose kugira ngo zijijure leta y'u Burundi yemere izo nteko izo ntumwa nizaza mu Burundi leta y'u Burundi izakwemera izo nteko.
Eka suko suko byanditse suko bivuzwe byanditse bivuzwe n'userukira iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ariko siko biri icyo tuzi neza cyafunditswe mu nama y'abakuru koko nuko hazorungikwa intumwa z'ubwo guhejeje kubonana n'ubutegetsi Burundi kugira ngo tuvugane ibyo byose bamaze iminsi bavuga bumva kugira ngo tubasigurire kuko ibyo bintu bimaze iminsi bivuga ko havugwa byinshi mu makuru bimwe na bimwe usanga kuko bitaruranye bitari byo nk'amakuru ajyanye n'uko hariho itsembabwoko mwarabonye ibyakiriye kuko turabona yuko bitari biroranye urabamaze iminsi avuga ivyerekeye ahantu bo barabonye iziga n'ibintu nk'ibyo reka rero n'ibindi bibazo bya politiki umuntu ashaka ko bavuga n'abategetsi Burundi kuko abategetsi b'iryo shyirahamwe mpuzamakungu rya Afurika bararonse umwanya wo gusugurirwa neza cyane na delegasiyo yari irongowe na nyakubahwa Shyakabiri cy'umukuru w'igihugu yuko igihugu cy'u Burundi kitemera icyo cyumviro cy'izo ntego. Rero ntibazoza mu Burundi bajya kumva inyishu bamaze kuronka bazoba baje mu Burundi kugira ngo tuvugane batwumvirize bumve nabo nyine icyo babwira abagenzi babo bumbure kubyo baba batasoreye kutomokirwa hano Addis Abeba. Icyo nakubwira ni uko ya leta y'u Burundi kwigata ikibazo cy'uko abategetsi boza tukavugana kuko Dakar n'ubundi igihugu cy'u Burundi n'igihugu gifite izina mu yabone cya Afurika murazi neza yuko dufite inteko muri Somalia muri Santa Fe n'ahandi kandi neza mwakurikiye neza yuko igihugu cy'u Burundi cyashoboye gushyigikirwa mbere kikanatorwa ubugazinatorwa kandi kugira ngo kize mikakanama igihugu kajyaje amahoro n'umutekano mu kibano cya Afurika ibihugu 15 bitarenga kivuga ko ari iteka rihagwa bose abahiganije batabironse rero ko natwe twaratowe rero ni kigaragara kikemeza neza ko igihugu cy'u Burundi gifise ijambo atari bijya mwumva amakuru mutumwumva mu rusange mu nyamakuru cyangwa mu marezo sosiyo igihugu cy'u Burundi kirafise ijambo ibendera Burundi riremewe idasonekwa.
Hari ikindi gisabwa n'amakungu ikanishyirahamwe rya Afurika nyene bavuga ko ibiganiro bikwiye gutangura ikabisa n'ivyatevye ivyo biganiro. Hari ibiganiro vyatangwe mu Burundi biramaze kuba mu ntara zishika 8 ariko hariho n'abavuga ko bikwiye kuja no hanze cyane cyane abanyapolitike batavuga rumwe na leta bakabijamwo ico kibazo co kizotorerwa umuti ryari abo bo hanze cyane cyane batavuga rumwe na leta nk'abo muri Senarede bazotumirwa ryari muri ivyo biganiro.
Oya hari gihe humureba basho kuba bashikuza twege nka leta twaravuze neza yuko ibijyanye n'ibiganiro dufise politiki yo kutuganira n'abantu bose kuko kuva mu kwezi kwa gatandatu kwindwi ishyiramwe igihugu byo bihuke muri Afrika y'Ubuseruko ryavuze riti ibiganiro ni ngombwa hagati y'Abarundi bose, ibiganiro bise inclusive. Mucho gihe rero ibyango bibe kuko ibiganiro bihuza bose nuhitamwo ngo naka ngo mubashanaka ngo nubwo ari ngo nibwo nyine bashobora kumvikana ngo kuvugana ariko azo kubiri ari nacyo gituma leta yafashe ingingo y'ubuhijambo umurundi wese avyifuza kugira icyashikirije kubijyanye na politiki mibano ubutunzi n'ibindi kugira ngo agiye icyo nyine icyashikiriza. Hanyuma twavuze ko umugwi ushobora kuzobona n'abarundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze, ariko twabonye kandi ngandi turavuga tuti kugira ngo ntihagire icyitwazo wari abimwe ijambo uriya muhuza Perezida Museveni yashinzwe n'ako kanama nyine igihugu byo muri Afurika y'Ubuseruko nawe nyine igikorwa yatanguwe turagishe igiki ari nacyo gituma itariki 28 z'ukwezi kwa Kigarama mwaka uheze intumwa za Leta y'u Burundi zagiye intebe kugira ngo ibiganiro bisubire gutangura, ariko murabonye neza yuko cyageze nk'uko vyatera kugenda kuko umuhuza yahaye ijambo umuntu umwe avuga ngo aserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abo rero tubona n'umuntu w'ubutegetsi ni bande? Nimba hariho imigambi 43 mu Burundi, umugambwe umwe akaba ari umugambi uri ku butegetsi, iyo ni 42, uyu o yavuze ayiserukira nkande yamutumye ryari? Ibyo ni ibibazo utaka kuvuga. Ibyo yerekeye amashyirahamwe atagira icyo inyungu za politiki, atagira inyungu kuko mu Burundi tuvuga ko atarondera inyungu z'amafaranga, niyo niko amategeko byita. Amashyirahamwe muri rusangi ni 600,600 barenga. None se nta muhuza uwasa yabuhawe nande kugira ngo ahitemwo umwe cyangwa babiri akuye mu bubiri gisa nk'akuye ntumbaze hehe akazana ati mwegereyo ngaha anyi musirukira amashyirahamwe bita ngo societe civile, ubwo uwasa yabukuye hehe? Abo nyine amashyirahamwe barafise uburenganzira bwo kwitorera ubaserukira mu gihe abona ko ari benshi cyane rwose kuburyo ataserukira umwe mukuru watumye bose ibihumbi 600 n'abandi, habaho ubwo bushobozi bitorera ababaserukira. Hanyuma cyo twicarana rero tuvuga ni tuti ibiganiro bizobera aha naha naha, ikirangamisi kizo iki niki niki, ibizovugwa bizobera nibi, tutibagiye ko hari wa mugwi ucejwe ibiganiro nawe nyine ufite ijambo kuko kwere nka leta tubona ko ari bwo ufise ijambo.
Ibyo bibazo bizotora inyishu ryari kumengo bizofata igihe kirekire, ibiganiro bizotangura ryari?
Ahangwa no kwishyura gute tweto ni gucundi nuko twatumiye umuhuza kuza mu gihugu cy'u Burundi, ubu tugiye tuvugana ntaraduha isango igihe azozira, ngabe igihe azoshakira kuza cyangwa iruguruye azoza abarundi bamurindirije bamurindirije igishika azobazovugana abashishuka bagire icyo bashitse ko hanyuma icyo gihe azusatutura abona azacyo bangoma kugira ngo irindi sango rishingwe, mugabo icyo kintu kidakozwe ka nabari ngaha aye twarabyiye ko icyo kintu kidakozwe gucyo barengeze hari ikintu kitageze neza.
Akabazo ka nyuma imigendanire urundi n'u Rwanda ifashe gute muri iyo nama abategetsi b'u Rwanda cyane cyane umushikiranganje ajijwe imigendanire no gufashanya igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba yarashikirije amajambo tanezereje abategetsi b'u Burundi kuvyerekeye umudugararo uri mu Burundi, imigendanire ifashe gute hagati y'ibyo bihugu?
Kuge tuvuga tuti kila gihugu ni igihugu kibanye, ni igihugu dusangiye vyinshi bwahise imico n'ibindi, ariko mu mezi aheze marabonye neza yuko hari imifato zagiye zigaragaza zitari zibereye nk'ibintu byo kuja gutora abagwaruka ikangara y'igwaruka yari mu ntuze mu nkambi z'impunzi bakabaha imyemezo ya gisirikare bakarunga gutera igihugu cy'u Burundi, ivyo bintu bishemeye sibintu bishobora gutuma imigendere yacu imera neza. Twarabivuze hano rero mu nama, turavuga yuko ivyo bintu n'ifoto nivyo korakora bitabere na gatoya atari ibintu twoshigikira twosabira ko nka leta y'igihugu cikukiye, naho twaba turabanye hariho cyo navuga yuko icyo twita gusomerana gikwiye kuba kiba gihari. Twarabwiye ishyirahamwe n'abari bari mu nama tuti giza kubona iki kibazo ko ari ikibazo gikomeye mukagifata nka nkama. Murazi neza yuko bamwe mu bashatse kubiri ku butegetsi Burundi bahungiye mu kiya gihugu bakahabwa nuvuga uburyo bwinshi bushoboka kugira ngo babandanye bahugabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Izo zitarashije kuronka akajya kubishyigikira bo bavuga bati ingwane n'izi wanyu gusa tuba tuvuga tuti no tuvuga tuti ahubwo ingwane nimwe muzitera mu gihe mubandanye mukokeza mu gihe mubandanye mwenyegeza inkwi mushaka ko umucanwa ahubwo waga. Muri icyo gihe rero bakwiye kwiyubaha bakadusonera bakatwubaha. Nta kindi dusaba atari kubahwa no kubahirizwa mu bwigenge bwacu no mu mahoro yacu.
Mu masegonda 30 abatetsi mwashikirije ibyo bibazo abandi batetsi bakuru b'ibihugu byo muri Afrika n'ahandi bavuga iki kuri iyo migenderanire cyane kuri ivyo byago byose?
Reka tuvuge icyo tuzi nuko babitahuye bakabona neza ko kuko nk'ubure nibwo bwa mbere muri ino shyirahamwe rya Ivuga Afrika baronse insiguro nk'izo kuko ntabwo twisunze rimwe z'inyoshya hamwe uheruka twavugiye muri kakanama k'ibihugu biri mu cyo bita mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko ubwa mbere koko igihugu cy'u Burundi kizanije birego kizanije byose hano muri ino shyirahamwe rero bose babyumvise ibihugu ni 54 ntawe uzovuga ko utazi izo ngorane ko zihari. Rero tuvuga tuti nta handi igihugu cy'u Burundi tubahiriza mu bwigenge bwacu, tubahiriza mu mategeko yacu yacu tubahiriza mbere no mu ngendo abategetsi n'abarundi bonyine ubwabo babifatiye baritoreye abasirikira baritoreye abarongora ishinzwa ko bose ababanye haba bari kure babyubaha bakabyubahiriza.
Ala Nyamitwe umushikiranganje w'Urundi ajejwe imigendere y'Urundi n'amakungu hamwe no gufashanya n'amakungu. Murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Ndashimiye, murakoze.